Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kubona hashoboye gusubira kuboneka Ijwi rya Parcel ribwira abanyagihugu mu gihugu, bikabamurikira ku bintu bimwe bimwe, tuwe na kanyamuneza.
Uwo ni Bwana Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe Parcel. Ni nyuma y'uko guverinoma y'u Burundi yongeye kwemerera iryo shyirahamwe ko ryakora. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye imihanda yangijwe n'imvura mu ntara ya Kayanza, hamwe n'abaturage bo mu ntara ya Cibitoki bahawe amabwiriza yo kutagurisha umusaruro wabo mu Rwanda, turazibagezaho mu kanya gato. N'amakuru yerekeye u Burundi kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Prokireri mukuru w'u Burundi yongeye kwemerera gukora habiri mu mashyirahamwe yari yahagaritswe hagafungirwa n'amakonti mu mabanki. Umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza adufitiye inkuru irambuye.
Ayo mashyirahamwe ni Parcel yishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama, hamwe na AGCB rihurikiyemwo abanyamategeko b'abakatolika mu Burundi. Mwikete ryanditswe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika kwa 25 ku kwezi Valentin Bagorikunda amenyesha ko bitakiri ngombwa kwa ayo mashyirahamwe akurikiranwa n'ubutungane Inopportunité de poursuite mu Gifaransa. Mushikiriza manza kizigenza wa Republika kandi yaciye yandikira amabanki n'andi mashyirahamwe yo kuguranana, ayabwira ko ingingo yo guhagarika amakonte y'ayo mashyirahamwe abiri itakiri mu ngiro. Umukuru w'ishyirahamwe Parcel Faustin Ndikumana avuga ko iyi ngingo yayakiranye akamwemwe.
Njyewe novuga yuko ari akanyamuneza gafatiye kuki kubona igihugu cy'u Burundi mana kiri mu ngorane nk'izi za politike zijana n'iby'umutekano, zijana by'ubutunzi n'imibano. Kubona dusiye kuronka akaryo ko gutanga ubutumwa natwe bushobora kumurikira Burundi, ubutumwa ushobora gutuma duterera kugira igihugu gisubire mu nzira nziza nkuko twamye tubikora. Ishaga Parcel mere na kanyamuneza tumva ibishikirizwa unyi ku maradiyo. Kubona hashoboye gusubira kuboneka Ijwi rya Parcel ribwira abanyagihugu mu gihugu, bikabamurikira ku bintu bimwe bimwe, tuwe na kanyamuneza.
Umukuru w'ishyirahamwe Parcel arashimira ubutungane bwumvirije dosiye y'ishyirahamwe ryiwe, akabusaba kwirinda gufata amadosiye mu kivunga.
Urabona amadosiye nk'ayo afatira mu kivunga ngo dosiye ngirwe abana mu bintu bijanye n'icaha, umwe wese arabamwanda ati ubuhara bwawe n'ubuwe, twita ko turi mu ntwaro rusange uko bimeze. Gushikiza icyumvira cy'aho umuntu ahagaze ibyo si byazira. Ndashira kuba ipozisiyo yanjye idahura n'iya naka, idahura n'iyo uri ku butegetsi. Ibyo ni ibintu dufite, manafite ni uburenganzira. Mugabo ande uri penal cumi ruti uwo muntu wafashe nishe icyo kimwe afashe mbomoye ni ikihe? Icyo gituma tubasha gutera intege ubutungane, bumwe bumenya yuko mu kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu nzira nziza, uruhara rwabwo burahambaye. Ubutungane butegereza kuba ubutungane bwigenga, bwuzuriza abantu, ushobora kuba arbitre. Kuko muri politike abantu kurenganyana muri politiki biramaho. Mugabo igihe atari ubutungane rero ushobora kuza burarenganura abantu, bukingira abantu kugira amategeko yubahirizwe ni ngorane.
Faustin Ndikumana yibutsa ko uruhara rw'amashyirahamwe yigenga ari intangere mu guhanira inyungu z'abanyagihugu, nubwo bafise abashinga amateka bitoreye. Ariko amashyirahamwe yigenga nayo yavunira akagohe kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitiki. Abajijwe ku ishyirahamwe Parcel ryuguruwe kugira ngo rikorere mu kwaha k'ubutegetsi, Faustin Ndikumana yishyuriye bikurikira ababyibaza.
Njyewe ngira cyo nicwa n'agatengire y'abarundi ubunyu kubera ingorane y'ubucaciyemwo, kumbura inzu ingorane zirushije benshi, umwizero waragabanutse, abantu bafatira kucoroshe ntabenda gutohoza byinshi. Iki kiba cyaba mu kicagenzu kuje nagira nabahumuriza, novuga yuko jewe nabahumuriza ishyira Parcel mu guma giharanira inyungu z'abarundi bose miliyoni 10. Intwaro zamyeho ziguma zihinduka hakazi izindi, twebwe turi abantu baharanira inyungu z'abarundi bose. Ishyirahamwe Parcel nishobora kuduhuka ku vyiyumviro riharanira bihagaze ku ntwaro ibereye rusangi, muzovyumva ko nibyo bizokiza iki gihugu. jewe rese no kuvuga ngo uruvango je shiranye parseme ngo Faustin Ndikumana ngo napfundikiwe ngo nabantu ngo nibishoboka ivyo ndabisubiyemo ntibishoboka ndabivuze gatatu ntibishoboka
mu mezi ya 11 na 12 umwaka w'2015 amashirahamwe yigenga 13 yari yafatiwe ingingo yo kwankirwa gukorera ku butaka bw'u Burundi iby'agateganyo ubushikira nganje bw'intware hagati mu gihugu bwari bwayagirije ko yafatikanije n'abateguye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza leta y'isimigumuko hamwe n'abashatse guhirika ubutegetsi kuri aya mashirahamwe 13 aya 2 niyo abaye aya mbere mu gusubira kwemererwa gukora aya mashirahamwe yuguruwe mu gihe mu kwezi guheze hasubira kwemererwa gukora amaradiyo 2 kuri 6 yari yugawe kuva mu kwezi kwa 5 umwaka uheze aho haba gushaka guhirika ubutegetsi imwe muri ayo maradiyo ariyo radio Isanganiro nayo ne yari ifite dosiye mu butungane aya mashirahamwe yuguruwe kandi inyuma yaho ubutungane bukuri imitahe kubanyepolitike n'abakuru b'amashirahamwe yigenga 15 kubarenga 40 barondezwa imitahe mpuzamakungu mu bakuwe ku imitahe harimo Leonard Nyangoma umukuru w'unanise na Red uyu yavuze ko leta ishaka guhuma amaso makungu kuko iyo mitahe yafuswe mu gihe Burundi bwari bwimirije kugenderwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon eloje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze. Imihanda itari mike ihuza komine Rango y'intara ya Kayanza n'andi makomine bihana imbibi imeze nabi n'ibiraro byasenywe n'imvura yaguye mu kwezi kwa mbere. Ibi bifite ingaruka mbi ku bakoresha iyo mihanda no ku buhahirane hagati y'ayo makomine. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Haribonekeza ububi bw'amabarabara amwamwe ahoza komine ya Rango iri mu ntara ya Kayanza n'ayandi makomine bihana urubibe yaba ayo mu ntara ya Kayanza canke mu zindi ntara. Abanyagihugu bakoresha ayo mabarabara nibo bacumukura. Aba twabasanze ku ibarabara rigana muri komine ya Bukeye rivuye imuhanga rigaca mu isoko yo mu Irango no ku biro bya komine ya Rango.
Iri barabara rija mu Bukeye rimeze nabi gose ryarabomaguritse ahandi ndimvura ikomanye n'inzira imipfo inzira sitagura. Ntagiye nyine agenda yarusha kagenda nyine imodoka imu sekagura mwebe bishimo ashikiye aja nyine yarusha yamerewe na
ndimba ngende moto. Muhanga nkaja mu Bukeye Bujumbura ntango akora igongeze mu Bukeye akira ari doyen kuri bajana nabe kabagira bamwe akagenda baravako bona nkaho nushobashaka kuharengana takuye ku muntu bagenda baravako bongera asubira ko agenda yidongo ringe kuri amafaranga nino ngenda bavako ngo bari kuvuga ubwi barabara
twa umuntu ngaho uja kwa muganga haba ingorane ziredire kubera ibarabara rimeze nk'irifise ibinogo byinshi cyane ufise umuntu ku moto uyikeye akashobora gutibuka ufise umuntu nkaba mu batwara ku nderuzo aho nyene ni ngorane barahengama agashaka gutibuka hamwe bo dukore ibarabara tubana kumenya iyo terambere yo bari kaze cyane turose
igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu mabarabara ava muri komine ya Rango cyasonzwe n'ibiraro byabomowe n'imvura y'isegenya yaguye mu mpera z'ukwezi kwa mbere niho kuruzi nkokoma rugabura komine Rango na butaganzwa iri mu ntara ya Kayanza cyo kimwe na Kagoma kagabura Rango na komine Mutaya iri mu ntara ya Gitega
kiraro ni nkokoma kikaba kikabura butaganzwa na Rango
mu ntara
ya Kayanza yego ko nyo dupakiye abakiriya na tragire ibibazo byinshi nk'ubu hunyira nawe ko ubwa mbere kikibomoka tuje twarenda gutanga amara yo gusugumisha imoto
mwatanga nkangahe
igihombe
aho umukiriya yaba yaguhaye nkangahe
yaba yaguhaye make twasanga tukorera ubusa nibarabe badufashe kabisa urabona ni hatari
wewe waciye kuri iki kiraro wakibonye gute
kirateye ubwoba cyane aya nacembanza kuva kubera nagize ubwoba
atwegwe mbere turakunda guca ngado haciye na ambirasi tugiye kwivuza iyo za musema zaburaniro nka ryari na ambirasi atwe kudusuka ngaha mu rodi ku mpamvu iki kiraro kidakomeye niyo mpamvu rero abategetsi boraba bakadufasha gusanura iki kiraro.
Musitanire wa komine Rango Harerimana Suavisi avuga ko ku mabarabara amwamwe hari kamitende ariko ko haragahaze ku biraro vya bomotse
duhereye ku ibarabara ry'u Bujumbura duhana urubibe na komine Butaganzwa n'ibisanzwe iryo barabara ryo rirakomeye ariko haraguye imvura yaguye itariki 22 z'ukwa mbere yaraciye ibiraro biduhuza n'iyo komine ariko ku nguvu z'abanyagihugu twarigoye turagira ibyo dushoboye iryo barabara turashira ku ibiti ariko si ibintu bishemeye imiduga mito mito irashobora kuhaca ariko nta muduga munini wohaca iyo mvura y'igihuhusi yaraciye ikiraro kiduhuza na komine Mutaha ariko naho nyene umustantere wa komine Mutaha yaragerageje kugira imigenderanire ntikike yarashitse ko uduti tw'uturaro ushobora kuba turafatishije kugira naho nyene nk'amamoto n'imiduga mito mito irahaca ariko naho nyene umuduga munini ntiwohaca.
Musitantere wa komine Rango avuga ko hari umwizero ku isanurwa ry'ivyo biraro
twari dusanzwe dufise ishirahamwe Paivab yajya dufashije gutunganya imyonga ku buryo bwa kijambere yari yagerageje uko bishobora n'uturaro turi muri iyo myonga bari badukoze ariko kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi igatwara imirima yose aho hantu hari hatunganijwe n'ibiraro byagiye biyasiduka ubu rero twasubiye turabatera kamu turarindira icyo bazodufasha
ahamwomenya ko komine ya Rango ni imwe mu makomine itaragira amahigwe yo kuronka ibarabara rya kaburimbo na mwarijya atabarabara na rimwe rikuru muri amwe bita route national rihaca ngo rihuze imigwa mikuru y'intara muri komine Rango mu ntara ya Kayanza Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco abahinzi bo makomine yo mu ntara ya Cibitoki ahana imbibi n'u Rwanda nta burenganzira bafite bwo kugurisha umusaruro wabo muri icyo gihugu ni ukuvuga kuva ku cyumweru tariki 27 uku kwezi kwa gatatu abayobozi ba makomine basobanura ko icyo cyemezo cyafashwe hagamijwe kubuza abaturage gusesagura umusaruro wabo ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikomanya
Iyo ngingo yo kubuza barimyi mu makomine y'amabayi Mugina na Rugombo turi mu ntara Cibutoke gushorera umwimbi wabo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari mu nama zakoreshejwe na ba mustandiri ba makomine bamenyesha abo barongoye baba barimyi canke abadandaza ko kuva kuri w'Imana igenekerezo rya 27 kuno kwezi kwa gatatu atakidandazwa na kimwe kirekuriwe kujabuka urubibe Burundi buhana n'u Rwanda umuhanuzi wa mustandiri wa komine Rugombo Firmino Habumuremyi imwe mu makomine yafashe iyo ngingo yabwijwe rya Amerika ku iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira umwimbo protectionisme mu gifaransa
kwa kugira ngo kebure abene gihugu bo muri komine ya Rugombo birinde gusesagura umwembe baronse wari wose na cyane cyane na bujya tubona ko isezo ikurikira isezo B kubera ihindagurika ry'ibihe kibonekeza ariko atamwimbu tuzova mu turonka
abarinyi bo mu makomine ya Mabayi Mugina na Rugombo bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo ngingo abagiye kuhahomera cyane n'abadandaza b'imboga nk'amatomate n'intore ubu batabona iyo bagiye gushorera umwimbo wabo narijya amafaranga bakoresheje ari amadeni basabye
cyo murima wanje ni nusu yose y'inyanya zihiye hari haheze iyi ngari nganuye aho geze no munsi nabuze niyo ndabijyana nimba nari nsemo nk'ideni ry'ibihumbi nk'5000 umva bacha bambo twasaba rero barabinyene bo tugururira muhora nari ndiwe cyo dushorera
Yo bagomba wandere kamba ku miliyoni z'abandi nakopesheje yemwe. Nja kugura umurima we, nona kadenga ngubutunga 10,100. Harabaye ngomba munge sinemere kamba.
Abo barinyi bo mu makomine 3 y'intara Cibitoka hanurubiwe n'igihugu cy'u Rwanda bibaza ku iyo ngingo yoba ari ingaruka y'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda basaba indongozi z'ivyo bihugu kwicara ico kibazo ihanahana y'ibidandazwa rikabandanya.
Nose abareta ko yoba ingere bitugeragereza kagira umwumvikano hagati y'u Rwanda hama umwumvikano amara kuboneka abari mitwebe nacu tukagira aho turonse akoyo kinkinyanya ntusi akuzibi zicazi bora umuntu agacamena kugahinga kandi umuntu we yaravugize ati reka nikonkore ndondere utyo tungabana umujyango ariko ubu nukumena ntabwo nta handi tukizishye
ariko umuhanuzi wa mustandere wa komine Rugombo ajeje intwaro n'imibano arahakana kuyo ngingo itafashwe kubera iby'imigendranire hagati y'u Burundi n'u Rwanda Firmino Habumuremyi yemeza ko hari umwimbo w'imboga uzokononekara kubera taburyo buhari bwo kuwushingura asaba abarimyi n'abadandaza bo mu Rugombo gushorera umwimbo wabo mu ntara z'u Burundi abahaba bakeneye ivyo vyimburwa
ibyo bavyiza yuko igihugu kitosonza ngo turiko turajya kugaburira bindi bihugu byo hanze kubera ko nacyo bitumaye twafashe inyigo yuko izo tomati byo byiza ko abazimbuye mu gihe zidashe kugurishirizwa muri komine ya Rugombo yonyene cyahe amakomine agize iyi ntara yacu ya Cibitoke buzishora mu makomine agize izindi ntara z'igihugu
iyo ngingo yo kudashorera ibidandazwa mu gihugu cy'u Rwanda yatumye kuva kuri uwo w'Imana abanyarwanda bahora baza gushorera mu Burundi batinjiza ibidandazwa byabo nkuko byemezwa n'abakorera ku mupaka ibyo bibaye mu gihe u Burundi n'u Rwanda bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ibihugu bihurikiye muri uwo muryango binafitaniye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa mu Cibitoke ca Rugombo Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu cyumweru gishize abasirikare babiri Lieutenant Colonel Darius Ikurakure hamwe na Major Didier Muhimpundu bishwe n'abantu bari bafite imbunda kugeza ubu bataramenyekana. Muri icyo cyumweru kandi Leta y'u Burundi yatangaje ko itazigera igirana ibiganiro n'abo ivuga ko bagize uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Yavuze kandi ko nta biganiro bimwe bita négociation mu Gifaransa bizigera biba kuko Leta ihari yatowe n'abanyagihugu. Hari kandi n'abakomeje kugaruka ku kibazo cya manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza. Ibi ni bimwe mu bibazo ikiganiro muri Isanga cya none kibanzeho. Ni ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiyemo Bwana Chauvinot Mugwengezo, umuvugizi w'Urunani Senared rujejwe kubahiriza amasezerano y'Arusha hamwe n'intwaro ya demokarasi. Hari kandi Deo Hakizimana wigeze kwiyamamariza umwanya wa Perezida mu mwaka w'2010. Bwana Mugwengezo aratangira avuga ku kibazo cy'ubwicanyi bwahitanye abo basirikari bakuru babiri mu cyumweru gishize.
Ubwicanyi twebwe tubaha insiguro imwe n'ubundi bwicanyi tumaze igihe tubona, bumaze hafi mwaka bukorerwa abanyagihugu, bwakorewe abanyagihugu kubera gusa bazize yuko batashatse yuko ikirungo cya gatatu umukuru w'igihugu acishuza kubera amategeko agenga igihugu cyacu ariyo ibigashingiro n'amasezerano y'Arusha abibuza. Ubwicanyi rero murabona ko bwatarukiye no ku nzego z'umutekano, bugatarukiye no ku nzego ubushikiranganji bwo kwivura abantu. Ku bwacu rero izo ni ingaruka kandi
turazi. Chauvinot, izo ni ingaruka, ariko nashaka ndabaze iwanyu mubivuga ko iki impanuro mwutanga n'izihe cyane cyane ku bwicanyi muri rusange, cyane cyane kuri ubwo bwicanyi busanzwe bwasiye kwaduka burondera abasirikare. Hari abantu benshi bavuga ko ari uburyo bwo gucanishamo igisirikare cy'u Burundi, mu bivuga ko iki mwebwe?
Icyo tuvuga ko Federico ni ikintu kimwe n'abarundi batiriko igihugu cyacu kiriko kirabura, n'abarundi bariko baragandagurwa. Ntitwigeze na rimwe twebwe duhesha kugaya no gutera ibyatsi ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu. Cyo kimwe n'ubwo bwicanyi buriko burakorerwa uno munsi abasoda n'abapolisi, ariko bidasimura yuko bwicanyi ku banyagihugu bwaheze cyane bwagabanutse ni bwa bundi nyine byari nini. Naho nari kubwira nti ibyo ni ibintu bijyanye n'ingaruka mbi yuko umukuru w'igihugu yafashe ikiruhuko cya gatatu aracyizizira arinze guhunya amategeko yose.
Akamo mushira ntahe Chauvinot mutera abantu nk'abo arondera kwicana canke akamwe mamutera abantu batuma nakahe amasegonda 30?
Twebwe ku bwacu nta siguro nimwe gukora ikiri nk'icyo yoba afise, nta siguro nimwe twe twoshigikira ubwicanyi n'ubwicanyi. Uwitwa n'Umurundi uno munsi ni umusoda nkumbure ejo ntazoba turi umusoda, akeneye uno munsi nk'uko azoba abikemere n'ejo. Abakora ubwo bwicanyi rero nta siguro na rimwe nimba babikora mu ntumire yo kwihora unaka yayicanye n'akawundi yaricanye, mbe nibaza ko iyo ngendo iyo ntumbero idafise agaciro.
Mukurindira mushenahe Chauvinot,
abagiye abandi bwicanye abisha abandi nibareke umunsi ubutungane buzotangira gukora bazo kuri intahe mu gahanga bacibwa urubanza kwishyura amategeko y'u Burundi.
Ego mushya ntahe Chauvinot, urakoze. Turafise turacarondera umushya ntahe Emmanuel bamenyekana, ariko turabona dufise Deo Hakizimana turi kumwe ngaha. Mwiriwe neza Deo Hakizimana?
Halo,
mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Twe tuvuga ku bwicanyi buherutse kwadukaho abasirikare bakuru bahagandaguwe, kandi bisa n'uko abantu bavuga ko bushobora kuba ari uburyo bwo gucishanishamo igisirikare. Nashaka ubwo bwicanyi mubona gute mu kanya gatoya cyane rwose?
nyinshyo cy'ubwice ugadutse ahantu cyane cyane mu gihugu cyacu twari duhitiye mu nzu y'iyi cyane biratera amakenga biratera n'imbabazi twifuza yuko umunsi abaye politiki babipfa bamaze gutegera yuko umunsi uri igina bazobiganirira bakaraba ingene igihugu cyoshobora kugorora kuko ubuye havuzwe byinshi handitswe byinshi ukuri ugushaka wese barakumva nicyo gituma jyewe nibaza ku ruhande rwanjye yuko hari hageze ko wese atangura kwikubita agashyi akabonana bakaganirira hanyuma tukaronka amahoro ejo ekonomi igatangura gukora
akama motera abantu bari nyuma y'ubwicanyi bwose ba mu Burundi gukorerwa abasivile ikagukorerwa n'abasirikare bakuru nakahe mu kanya gato
jyewe ibyo mbona uno munsi ndabigiranye n'ibyo tugize kubera 1996 aho umuhayisendege wari ukomeye cyane mu gihugu hanyuma kandi ukaba wari kuragwana n'igisirikare muri icyo gihe byaho nari nterereye nakora muri ambasade y'ubumwe mu Bubiligi narabyihoye gisanga bimeze nk'uku byari bisanzwe biri ni ukuvuga hariho amakungu agomba gufasha Uburundi bwa Abarundi bonyine bakaba ari bo batorohereza amakungu kugira ngo abafashe muri iki gihe ngo bisa n'ibisa kuko hari abanyamahanga bahuye neza bari bafite amakuru atari yo bamwe bamwe baratangiye kuyaronka ubu rero hari hageze yuko twebwe Abarundi twebwe indimi natwe tubona yuko igihe cyageze yuko ibihitiye byo bwiza kuringana jye icyo gihe ndabwira abagwana nta uzotsinda ubundi Burundi byose bizohera ku meza ibiganiro ni kandi nimwabitangura kare muziba mufashishije Abarundi benshi muziba mufashije Abarundi mwese namwe bimwe muziba mufashishije plutôt ça commence plus c'est rien qui vient de toi du gouvernement qui est en train de dire que le gouvernement est en train de dire que le gouvernement
est en train de dire que le gouvernement est en train de dire que le gouvernement est en train de dire que le gouvernement est murakomeye rwose kibazo mafite cyimviro ku bibazo turiko turashikiriza twavuze ibibazo bitatu cyane cyane ikibazo cy'ubugizi bwa nabi ubwicanyi bwadutse mu minsi heze burondera abasirikare bakuru turaza kuvuga kandi ku byerekeye ikiringo cya gatatu tuvuge n'ibyo bita negotiation cyangwa dialogue murafite kibazo icyimviro mu kanya gato cyane rwose
je kibazo cyo anje ikibazo je nabaza none ko ubwo bwicanyi bubandanya none amatohoza akaba kandi tutabona iherezo ryayo twashe tuvuga ko bikorwa n'abantu ariko kabazo mfite
mu kanya turagaruka kuri ico kibazo mubajije ariko imbere yaho ko wari kutubwira cyane cyane n'umuntu yoba yegereye nka leta katubwira ukuntu ayo matohoza ariko araba ariko ushiko ntituramona mu kanya ariko turabaza n'abashinga nta turi kumwe yarabe ko kwishura kuri ico kibazo turafite wundi bunywanyu radio ijwi rya Amerika Jeune muri Beneza
Beneza
murafite kibazo murafite cyimviro
Ego ndabaje kwaramuta aho kuri rya Amerika ndaramugize n'abatumire.
Yeah, muri we neza.
Ego hama nanje nagomba mvuge kukuntu inzego za gisirikare ziko ziraganda kugwa ndetse n'ibyo umutekano muri rusangi.
Mhm.
Nkaba mvuga ati dukurikije tukaraba izo banyepolitiki batavuga rumwe na leta izo bagiye bashikiriza bavuga yuko bazoheba bakombo mu butegetsi bwose ndetse n'igisirikare kibushigikiye munsi abuke inzego z'umutekano zose ngo zishigikiye iyi leta ihari ubu ngo bazoziganda gura zose bazimare nkaca mvuga yuko rero abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bariko barashaka gushika ku ntumbero cyo gucanishamo igisirikare cy'u Burundi nubabwira yuko ibyo atabutse na bumwe bazobishikako bashatse kwishyira mu iyo nzira ahubwo inzira je nabona yari irashe yari inzira y'ibiganiro yonyine niyo nzira yoshikanye abanyepolitike ku byo bipfuza kuko nibashaka kwishyira mu bintu by'inguvu nta kintu kimazoshikako hari maragwamba zeshe vino mu gwengezo yereka avuga yuko atabutungane muhari none ubwo butungane buriko burarekura abantu basabwe n'amakungu yuko barekurwa abantu 2000 bararekurwa nande ubutungane buriko burarekura amashyirahamwe yigenga gusubira gukora ubutungane cyangwa niki ubutungane yifuza buzari bwa butungane buzoshaka gukorera ku mafuti y'abanyepolitike
hama nagomba ndamubwire aravye muri rusangi abanyagihugu bari ngaha anya mu gihugu cy'u Burundi tudafatiye kubahunze nka 99% kwijana ni bari ngaha mu gihugu navuga atahubwo intererano ikomeye barabwe gukora abanyagihugu batavuga rumwe na leta nibatera kamunyabona igihugu cy'u Rwanda cyabye igihugu cy'u Rwanda ku muntu wese azi yuko atagira ibintu byo gutembagaza ubutegetsi natera kamu u Rwanda rurekure impunzi zacu zize ngaha mu Burundi hanyuma mu Rwanda nago ni rurekure abantu bagirwa no gucya gutembagaza ubutegetsi
Eugene uri kuvuga nk'uko mengo
bariko barafashanya n'u Rwanda mu guforoma igisigira kiza gutera u Burundi avuga ati rero nibashikaye nyabuna barego kuba batadaja kuko nta kuntu leta itoganira n'abantu bose bagaza ubutegetsi umuntu uzi yuko atagiye impunzi n'izo gutema gatatu
Eugene uri kuvuga nk'uko mengo u Rwanda rwabuze impunzi gutahuka ayo makuru uyakura
makuru y'uko impunzi Rwanda turafite abantu tuvugana benshi bari mu Rwanda bavuga ati twese batubuza gutaha u Rwanda nizo kuri izo mpunzi kuko benshi baraza kuko n'abatahutse bavuga ati twese nuko tuje
reka duhe ijambo Chevino yishureye ku kibazo wabajije ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko batavuga rumwe na leta bo bararahiye bakarengwa ko bateza gutembagaza leta mushiga nta Chevino ivyo mushiga nta Eugene avuze vyo bari vyo
oya je bibaza ko ariko aritiranye ibintu uwo musore twebwe kugacu nka serabede nta narimwe nta n'umunsi n'umwe twigeze tuvuga yuko twebwe twihaye intumbero y'iguhonya abasoda n'abapolisi kuko turazi neza yuko izo nzego ari inzego z'igihugu ari inzego mu gushyirwaho zisunze amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bw'Ibujumbura buriko burazihungabanya nta kindi kuko umaze gufata abasoda ukababangura bamwe ukabita ngo n'abakera abandi n'abiyi ntwaro Jeni wazako aho honyene
Chevino uri kuvuga ko leta y'u Burundi uri kuvuga ko leta y'u Burundi ariyo iriko iragandagura abo basirikare Chevino uri kuvuga ko leta y'u Burundi ariyo iriko iragandagura abo basirikare
igipolisi kiragakinga uyu muntu sinzi ko amakuru afite cyangwa ubuyamuha ko ayaronka neza hanyuma rero ubutungane yavuze yuko buriho yavuze yuko uno munsi amashyirahamwe adaharanira ibya politiki atangiye gukora yavuze yuko abanyororo bamwe guca barekugwa nkumbure ntazi ibiri ko birakogwa ntazi n'intumbero y'ibyo bintu bifite intumbero y'ukwiyoza bifite intumbero y'ukwerekana ko hari ishaka ryo gukora neza n'igiharuro muri rusange
reka icyo kibazo ndakigaruka ko mu kanya reka duhe n'ijambo Deo Hakizimana nawe nyine agica avuze ko byashikirijwe na Eugene hamwe na bava imbere Deo
jewe kuri ibyo bibazo bijyanye n'ingorane tugifite uno munsi jewe icyo nifuza gushimikira ko mu guhamagara abo bose bibaza yuko ikibazo kibaraba bibuke ingene intambara yatanguye ingene yabandanije naho igeze uno munsi ageze uno munsi ni uko ubuye hariho ibyitwazo hariho ibibazo byavuzwe byabagijwe bigitangura bijyanye na manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu bitakivugwa uno munsi ubu abazi ibintu n'ibindi barakubwira bati reka kuja murabeshana nimurondere ikibazo nyamukuru mumenye ikibazo abarundi bariko baragira ibyo mubeshana mwabeshanye kuva kera turabizi n'ibintu jengera ndabivuge mu ncamake ubwo ntabyo nshobora mu kanya gatoyi umunsi abarundi bazokwemera kuganira bakamenya yuko ingwano turi mu singwano y'iwacu n'ingwano y'abantu badukoresha kugira ngo tujyane ducanemo baze kuyora amatunga yacu ibyo ndabivuze mu kuri sindiko ndabeshya ndabizi mugabe icyonzi cyo nuko ari ikibazo kirekire cyane benshi barabitinya hari aho uvuga ngo ndabivuze ngo baba bandi uriya bagucira umutwe kikumona rukuri
icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga cyavugaga ku bwicanyi bwahitanye abasirikari bakuru babiri b'u Burundi hamwe n'ikibazo cya manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza ni ikiganiro rero muri Isanga mushobora kucyumva kuri internet igihe mwabonera kanya aha rero niho ibiganiro byacu bihumurije tubashimiye mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Rashad Smith afatanije na Fatuma Karara Alimasi mwari kumwe kuri mikuru na Eugenia Mukankusi mwakoze rero kuba mwari kumwe namwe mukomeze kukurikira radio yanyu ibiganiro byacu birakomeje.